dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzani yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzani na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya mu High Radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike heruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye, yaronse amajwi 58% kw'ijana n'ibice 28%. Akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi, inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki, abantu ariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nk'umu bindi kugo vyo muri Afrika uko siko vyagenze. Amakuru ariko arashikiriza nuko muri ivyo biharuro bitangwa na igihugu ca Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu vyifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake. Nashaka ubwa mbere na mbere umushikiranganji Denis Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu vyifashe gushika.
Murakoze kubaha, murakoze kuri ijambo. Nashaka mbozi kigali kaje kugira ngo ndamuke nyakubahwa ambasaderi. Murakoze cyane.
Amahoro neza.
Komera. Nibiza amatora yabaye itariki 2023, itariki 2022 ni kuri tapende ni nasanga bita kubiza kama konse konsesionele yari ifite gushaka kubika amata gushika ejo amini kugira ngo abagira rekuru bagira rekuru nta rekuru n'ibyo bihaga ni kuba ariko abakandida bo se baremeze amatora uko byagenze.
Murakoze Denis Nyankurubike, ambasaderi Gamaliel Ndaruzani, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Murazo kuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze, akaba yabaye inyuma y'uko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara byabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane rwose. Nibaza yuko ni gukeza Senegal kuna kungingwa raishi tseko ikagumizaho kubisi kanya kubutegesi bakurikiza amategeko bihaye kuva kera l'alternance politique au pouvoir, yuko bashubije intahe kugendera ku mategeko biyemeje. Umwe ntage uno munsi dashindahinduye muzondora kwibi ni ukuvuga yuko Senegal ni ukuri abayakarero kuva itangwa independance bagiye barashikanya ku butegetsi biri clair byariza duteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora. Ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro uwatowe atamweneza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ivyo rero nibaza yuko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nibyo twivuga twese hose ni ukuri njyewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho yategereye yuko yokurikiza kubishikanya ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye ubwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Ibyo bintu mubiha insiguro nki ambasaderi Gamaliel Ndaruzani?
Ni ukuvuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutorwa, hari n'abatorwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumbe cyamujanye mu munyoro na kunzi bagasanga nicyo mugumiza kandi yatowe izo nibaza ko ari byiza cyane gose na karorero yuko igihe umuntu arenganirwa ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero umukozi wari yamufunze atabyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe naho nyine ningendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza
mu cyana de ni nyankuru wiki abanyasenegal bavuga ku iki ego nibo niko nibo batoye ariko kubona umushyana he Basiru Diomaye Faye ava mu ibohero akaronka amajwi angana kujya 58.28% kwijana akarusha abanyapolitiki bari basanzwe abanyasenegali bavuga ku iki
nakoze ikindi jambo abakinyere ibyabatangaje kubera yuko mugenera ibirumbanyi habaye imbere y'uko amatora haba iyo migirumbanyi abanyagihugu basenaga babona yuko umwenda n'akarengane ko ari kutavuga ku byerekeye ibyo mu isonga ndaye Diomaye Faye na Usman Sangare bari mu gito abanyagihugu bakabona yuko umwenda n'akarengane ariko mu Senegal hariho santimayihari hariho akarengane abanyagihugu baje gukosora akarengane ama atelos na kichwa ni mwaka ni kundi abidi yuko na abla ya dhahiri kani kutu bichi mbati kia ni kundi abla ya dhahiri kani kutu bichi na matitali ina yuko na kichwa ni kundi matitali kana hiri kani ahiri kani kutu bichi na Diomaye Faye bai mahiri kani yosu awa mkuu yuko shokta atanga bichi kutatila ajitika ni kone uwa uwatunda matoo ya mali ya bichi ni mchadi 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 ikawa na ujai mitegeke akashe telefoni za ambere bagi kujula matura na rezultatu ya antara atoka ikawa na akashe telefoni ya telefoni ya sinda matura nicho njilini ni mitamu ya kitu nicho niki mchando nicho kituma kuwa na matitari ya achira mwere iwe Diomaye Faye ya raji ni mtu mbasho akana achira kwa mcheza mbo na karime yuko ambasadu ya kwa hivyo ni kumakuri sita kane kuko ilewiri mbo na karime ya kitu kani ni nagani yuko Senegali kite mucho wa matora kita mbina majana mwani mucho na garibani wa tora kandi ujete ya kuna kini anameji hu bijenga amatora hegele uje changi ya yagezi bitora urawana kariyo mbero mbero ama matora mupase ni hangere na uji kimengi hindi ngora mbi hawa wali kuma tora mupase ni hangere kalisa jara
wewe uri mu Senegal mushya na Edeni nyankuru bike mutubwire ibintu ashobora kwerashikije abanyagihugu abanya Senegal bakaca bamwizera mu kanya gato ni nkibi
ikindi Diomaye Faye n'umugambwe de bashikira ko ndabonye bashaka guhindura system n'ubwo ingendo ya politiki yamwe abakudakera cyane kumenga itegeko n'abazungu hanze ndibakisha kwa Senegal ndashaka ko ubutegetsi bidafite bifata ingendo zigiye mu mwanya w'igihugu ijana ku ijana nicyo gituma mujye kugira mu minsi ya mbere y'iyo muguma n'iyo muti warenze ubutegetsi efekitivu bavuga bati Senegal kwikukira gushyitse gushyitse ni kuvuga yuko gutandukanya itunda ry'igihugu kuko basanze imiti mirenga umenga itunga gihugu cya gira soga ikirikona ni ndikona ni ya bika bika anya gihugu bakaraje ni ndirije kuwa kuri tumwe kuja kwa ne gihugu
ambassador Gabriel Ndaruzani mu matora atari make muri Afrika umugambi ku tetsi cyane umukuru gihugu ahari iyo kingo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 98% ariko aya majwi mu Senegal asana ya tandukanye cyane gose nibiba mu bindi bihugu byo muri Afrika ivyo byo mu biha insiguro
iyo ni ya siguro ya bavuge mu gifaransa tradition democratique du Senegal ukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe yaserukiye umugambwe aba Senegal baje yarungitse n'umugambwe baje ukuvuga rero bamwizigiye bonge abizigiriza imvugo y'umugambwe wa murungitse hanyuma aratorwa atowe icyo twashimira rero abandi bose bakabaremerwa atowe nk'uko amategeko abivuga nk'uko amategeko abitegekanya icyo rero ni gitangaza muri ino minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumuma ko kuraba ingenzi bakoresha amategeko bari bariyemeje ibyo rero n'ukuri ko bishima naye ahandi ko yari mu munyororo birashika ko umuntu ari mu munyororo ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikindi sinitaje cyamukunze mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho ibyo rero yatorwa nk'abandi abaperezida perezida yahoraho aramwakira bahana amasho n'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Senegal. Deni Nyankuruwiki nk'uko ambasaderi abivuze murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye wewe uri muri Senegal hari icyo muzi ko
murakoze kuri jambo Diomaye Faye yatunze agira ibintu muri Senegal icyo cyo nuko ujya mu Rwanda yari mu Rwanda ari kutegeka utanye ko yashaka kugumiza umuperezida w'ubutegetsi yagiza umuganga uyu muganga yagize amahitayi yagiza umuperezida w'ubutegetsi ko ashaka kugumiza ku butegetsi ko adashaka manda ya gatatu haba rero imigumuko iyo migumuko rero abantu benshi bijya muganga yarafatikaje amahitayi ayifatamo rero abe mugasho abayagiye kubahumiza mbona yuko umurenga na karengayi ni nacyo gituma amatora yimirije nubwo ko ujya amahitayi atagize na kampani kuko bari kuyo independent election nubwo rero umugambi ugira kampani imwe kandi ugatsinda kampani zibiri zitandukanye so exceptional nubwo ko uyu muganga ari mutima w'abagihugu benshi naho ujya amahitayi ari mu gasho ari mutima w'abasenegali nacyo gituma bamutoye byinshi
Ambasaderi Gabriel Ndaruzaniye hari ingende canke umuco twabonye iminsi no mu myaka iheze aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe umuhungu wiwe canke inshuti yiwe byabaye muri Gabon byabaye muri Chad ikintu kimeze nk'akarorero mubona ko icyo gihugu cya Senegal kitafashe iyo nzira ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'icyo kibazo ni nk'uyuwe
intwaro zose haba muri Afurika n'ahandi zamarisije ibwirizwa shingiro byemezwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi kibazo ni uko utowe n'iyo bwirizwa shingiro ageze nk'ikiringo kigera ku mbarakabona ashobora gutorwa agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari barabyemeje ibyo ni ryo kosha rya demokarasi dufite henshi ibwirizwa shingiro si iry'umukuru w'igihugu yaje ni iryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose manda yiwe iheze rero agomba kutarihindura ngo agire iryiwe iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batorwa ashaka iyo siyo demokarasi demokarasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibwirizwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kubyemeza kuri naka demokarasi rero niyo yananiye kuvuga mu Kirundi la constance de la constitution biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka
bakabandanya inzira ya demokarasi
inzira ya demokarasi
no kubahiriza ibyo
abanyagihugu kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibiza shi ndimurihize kuko muje gutoka icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka bigoye henshi muri Afurika hanye n'ahandi mbere na birumvikana ariko Senegal yabaye modele muri demokarasi muri
Afurika kiri kuri mwebwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye murabona ko Senegal ishobora kuba modele no kuri izo bihugu byinshi bitari bike byo muri Afrika yo mu murengero aho twabonye iminsi iheze ubutegetsi buhinduka uko habaye za kudeta mwibaza ko ibyabaye muri Senegal ishobora kugira ingaruka nziza muri izo bihugu
ubu rero dukuye kuri Senegal ikudeta araho ziba kubera nyine ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe hakaba rero abanza agira kudeta ko rero ikintu bigoye kuvuga ni ukuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta uwariho yari yakibujije bikumbure imwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije aho rero hari abo ikibazo akaba kudeta ni vyo ya sendo ya demokrasi mugabo iyo haba ya vyo ya sendo ya konstitusyon na honyene lao vyumbi ikani uzoreo ntiko vuga ngo uno nyene hali haba iki hali habu ziki mui demokrasi ya hora hali habu ziki mkwemeza ibizu wa singiro jaba nyagiho kenyo zangu muhungu mugabo kwa mwuchozi muhungu iwe izo ni vya mwibizu wa singiro uzoreo vya tuma hala kute
ito kuri mwibu nyene imyaka iwe yoyo mwivuga kuiki imyaka minungi nini ali mwategetsi bake cyane gose muri Afrika hasi iyo myaka murazi ko benshi yageze mu zabukuru
yatowe kubera amabanga babonye yakoze mu mugambwe cyangwa imvu yahora akora naye handi imyaka 40 ya niwe ageze nyene gutegeka hari n'abatwaye cyangwa imyaka 30 gusa cyangwa imikeyi imyaka rero siyo ironegwa ko ni jambo uwo muntu afite inyaba si jambo ritumbereye kumbure rizora mu minsi myinshi asubiye kwemeza demokrasi yamushizeho naye handi imyaka na 2026 aratwara cyangwa 2028
mushinga deni nyankuru bike kuri igihugu agiye gutwara Senegal ya Basiru Diomaye Faye yatangaje ko agiye kwitandukanya na politiki izahahora mu duhe insiguro
kuba ujyamujyanye katiye kutangira mu kibuga cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshyashya ingendo nshyashya ni kuvuga gutwara intwaro by'ukuri byo mu gihugu kuko nibagiye yuko ujya Jomai Fai na Perezida Usman Sonko mukuru mugambwe bombi babingana expected example ni kuvuga yuko ingendo bagitunga by'igihugu babizi babizi byose babaye mu gihugu byose byose ikutuma gihari bagizi gihari ari nyaraga babizi byose nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba bati icyabonye kitagenda neza nibi barayizeka abanyuzi barabyumva banabona ko ari ibintu biboneka rero bati iyo ngendo rero yakoze ko tugiye kuyihindura abanyuzi bose baragiye neza kama ikintu na kino nashaka kuvuga kubera nashaka kunganya ambasaderi gatoya kuko Jomai Fai usanga bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto novuga yuko yarose ubutegetsi urakuja abigize ibyo ni kuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Usman Sonko mukuru wa Fatikwa ko mukuru w'igihugu Fatikwa kiritanga cya mukandida ufite kama rero Jomai Fai kila iki yari yitegetse mu kuyigira yagiye kumva kazi wa mukuru w'igihugu ari uko kandidatire ya Usman Sonko ibaye invalide Usman Sonko rero acacagura Jomai Fai kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Jomai Fai yagiye kubutegetsi kandi ndabyo yitegure nibyo gavuga ati bonje sere reprezante wa repubulika y'ubujyane
mukanya gato y'umushinga na Eden nyankuru bike ibintu mubona byo hava bimuhebera intambamyi aho ukera agafata ubutegetsi nk'ibi
ibintu mubona bizo hava bimuhebera intambamyi ni kubera ko Jomai Fai yigeze yigeza agira amabanga y'ibitwara abantu yigeze aba na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu binyuma mu bugendo bw'amakuru ni kuvuga yigeze akora ibintu bya management yigeze aba designer yigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ibitwara mugabo nibaza yuko icyo atari kibazo kubera yuko parti zifite bakaje kanunga bakomeye kandi bakaje bafite ibyumba n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza na tekinokrati mu byumba bandi bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu ba politisiye abantu b'abakozi b'abanyapolitike bakaba ari bahana abayisilamu ngo abandi mugabo ikindi Jomai Fai aje gukora mu biyemeje ni kuvuga yuko umuntu aje caguza bitumbitse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite icyo ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro rero bijya hora bihara kera kuko kera baraba ukundi utoga mu karere bamwe habaye amatora atubona batowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaduha yakoze kubera ko bagiye kugira abamutora benshi ku buryo icyo tuzagenda bagera bati ujya mu nzu azize mu marindi y'igihugu afise impano ingana gute afise ubumenyi ingana gute niba ni igihugu kingana gute bagacagisha benshi mu mabanga
Ambasaderi Gamayenda Ruzani igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracyerekanye ko demokarasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baranze neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byabo kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakurikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu ziwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumbwazo bakarolo rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icyo abanyagihugu bifuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi magwiza shingiro kuza mu nyuma icyo yo kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye mu mugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo nikuba karero kabandi kumbure kuba karero kubagenza bihugu bya Afrika bindi zisingorane muri iki
mushyane deni nyankuru bike muri mise kamera meza heze igihugu cya Senegal cyaratoye utunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipetroli na gas ivyo bizogira ingaruka nke ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye z'ubwo butunzi ugiye kuboneka muri Senegal
hashigora abantu muri Afrika ni Congo biragoye demokarasi yo ugabangana ubutunzi niyo ukoresha ubutunzi bukagirira akamaro abanyagihugu bose tukagirira akamaro urwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninde azobukoresha umuperezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'Imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bikugora gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza kuko biba by'abanyagihugu baba ariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambo uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'ubutegetsi bw'abanyagihugu batunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa n'ayahandi tantureti rero code minier irahantu n'ishinga amategeko n'ingene bagurisha ivyo bintu n'akawa gasanzwe karabizi ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyabari clear yahoraho nawe azoyikurikiza cyangwa bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abizaje
mu gusozera ambassadeur Gamalien Ndaruzaniye akajambo ka nyuma k'abakereke ya matora mu Senegal ikakereke ya ibindi bihugu byo muri Afrika byimirije amatora ika n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatoro cyane rwose munutume
amatora muyasaba abanyagihugu n'ukubaha rero ijambo mwasaza abanyagihugu n'icyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza mukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko ahari aho utaba ubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokarasi bemeye kuva kera bakuze kuva kera
namwe mushyana deni nyankuru bike tubahe ijambo rya nyuma ku vyerekeye amatora eka nijerekiri ya matawa imi jamuri Afrika ibindi bihugu kaja mu mushikiriza na kahe
iyo jambo ya magreshi kini zile mwesi mweko mwengu jenshi ya Afrika ala kutege kijanshi ima jatewa la amezi ananda jibiri hawa meta abu kutege kitana kutaza dungo ita izi mashanyarazi bafanye ibinduka muri byinshi bara iyo zombi induka baragikonyanga bakashaka bakerekana yuko yeje byatumye imana zibizinze ubutege cyagumye ku butegetsi muri mabazibiri abariko arabenga n'abanyagihugu mu gikuri kubera yuko tujye turafata akarere kuri sitene zanyu aho itanga akarere iyo nabaye ngaho kuri izo manda zitari zose iyo manda ziri kuri za finansi zitari zose mwambarire iyo mitungo y'igihugu ari izo manda zibiri nawe abakozi bingana gutyo urabona ko n'igihugu kidatanga ibyiza ibyo kuraba intwari ya makisari ibintu yubatse muri senegali yagize amatara yarubatse yagize perezida yaragize ishize lebisi elektrike barubaka amabarabara barubaka amayunivesitire kuri barubaka amabuto ampe pati yarakoze ibintu byinshi cyane manda zibiri zarakwiraga ati bo manda zawe zawe zigenda nicyo gituma mu bihugu byinshi bya afurika usanga bakuru b'ibihugu batanu kuri uyu mwaka wa 2025 hagira n'ibintu byarabishe mu bihugu bafite abazigira ikintu umuntu ushaka inyigisho tuzafata kuri senegali ni uko ubutegetsi bushobora guhereka abantu mu mahoro y'umutekano kandi anitabaye kandi ntibitabandanya tunibaza yuko iyo leso icyo kiyiga cyo guta kuri senegali kikatubera akarere nta gutinya yaba ibintu by'uburaya amatora ikintu bafite imitungo yatumanije bidafite uko tungana ngo ifite kuba n'ibyo nabo bimutunganyije ubutegetsi bushobora kubisikana n'ubundi atanjyane zihabaye kandi ni byiza kugira yatuma abayendesite abantu bazengutaho yabo gihugu bagira konshiyanse bagira icyizigiro cy'igihugu ibihugu byinshi bicerwa n'uko abantu benshi atazizigira afite igihugu kubera yuko ukundi ubutegetsi mu gusikana hapanza kuba ingorane nyinshi cyane abantu badapfa ibikoro bitara byinshi nibaza yuko ukuntu ubutegetsi tudahererekanya imitungo ikijya kutubera akarere tujya muri afurika
murakoze deni nyankuru bike murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'amerika ndabashimiye namwe ambasaderi Gamaliel Ndavzane ku kanya matoye kugira ngo mugane na radio ijwi ry'amerika ku matora yo muri senegali murakoze
njyewe nibaza yuko ijwi ry'amerika rirafasha gukurikiza mu bihugu bitari bike guteka iteka ariko kuvugiramo rero je ndabishima kuko kumbure uwakumvirije ko bikinga kuri Guadeloupe Amerika nibaza yuko niteka maduteye donc mwakoze natwe turabashimiye
ndabashimiye cyane rwose ijwi ry'Amerika rirashimira cyane cyane nk'abanyapolitike akaba na lista abantu b'inaribonye mu bya politike bamashikiriza ivyimbiro vyabo ku ijwi ry'Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bamabifuza kumenya ivyimbiro vyanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
murakoze cyane rwose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusanga ijambo cy'umunsi mugire amahoro n'umutekano mubanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
It's the MK Record. Dr. Mash Production. Holy Seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize Vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangire ijambo yahuje benshi muri franga yakoze byinshi.